Iyi ni radio ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika irabandanya kwashikiriza ibiganiro mu kirundi mu kinyarwanda.
Twebwe twabonye gusa ko ari kakagayo umukuru w'igihugu n'abo bari kumwe bama bagaya amakungu batigira bashaka ibiganiro bashaka ahubwo bashireho inzego bashyizeho ku nguvu.
Uwo ni Jeremy Minani, umuvugizi w'umurwi urwanya manda ya gatatu ya Perezida Nkurunziza. Iyo nkuru nayandi twabateguriye ni mu kanya. Reka ariko tubandanye ibiganiro byacu duhereye ku makuru hirya n'ino. Mwashikizwa na mugenzi wacu Aloyizi Bigirimana. Mwaramutse neza Aloyizi.
Mwaramutse mugenzi wanje Alphonse Ndayikengurukiye. Reka aya makuru tuyahere kuri iyi nkuru ivuga ku Burundi. Umushikiranganji Eme Nyamitwe ajejwe imigenderanire n'ayandi makungu amenyesha ko ingingo bahoze barongoye igihugu bafashe yo kuva mu matora ataco izokononera amatora y'umukuru w'igihugu yo kuri wa 2021 mu Kakaro mwaka 2015. Abo basukoye mu matora y'umukuru w'igihugu ni Perezida Domitiano Ndayizeye, Perezida Silvestre Ntibantunganya na Yohani Minani. Abo bahoze barongoye igihugu bamenyesha ko uko ibintu byifashe mu bya politike n'umutekano atacizere bitanga ko ashobora kuba amatora ahurikiwemo na bose. Kubijanye n'ibiganiro biheruka guhagarara, Eme Nyamitwe amenyesha ko iryo hagarikwa ry'ibiganiro ari kimwe mu bifasha kugarukana injyane mu Barundi mu gihe bari biteguriye amatora y'umukuru w'igihugu kuri uyu wa 2021. Ati Perezida Museveni yari yasavye abariko baraganira ko nimba bagomba gutora umuti tandukanya batuhagarika ibiganiro atariko ntidukwiye guta ivyizigiro. Ati nyuma y'amatora ibiganiro bizobandanya. Hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, inama mpuzamakungu ONU kuri uyu wa mbere niho itegekanya gutora itegeko rya ya masezerano aheruka gusinywa ku bijyanye n'ibigwanisho ruhonyanganda ya Irani. Ibihugu byose ntayigahezwa muri ONU biriteguye kuryemeza. Aho ni mu gihe Perezida Barack Obama wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yarungitse mu nama nkenguzamateka kuri wa mungu ya masezerano. Ayo masezerano nyene aheruka gusinywa hagati ya Irani, Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ibindi bihugu rutura ku bijyanye no kubuza igihugu cya Irani gukora ibigwanisho ruhonyanganda. Kuva kuri wa mbere iyo nama nkenguzamateka ya Amerika niho itekanije gutangura guca ijya nina ayo masezerano, ikaba ifise iminsi 60 kugira iyemeze canke yahakane. Ku ruhande rw'umugambwe w'aba Republicain wiharije inama nkenguzamateka, Mitch McConnell aserukira uwo mugwi amenyesha ko Perezida Obama atazokoroherwa mu gihe abo mu mugambwe w'aba Republicain batabona kumwe na Perezida Obama kuvyayo masezerano. Kubwa McConnell ngo muri ayo masezerano nta kigaragara ko Iran igiye guhagarika umugambi wayo gukora ibigwanisho ruhonyanganda. Perezida Obama nawe amenyesha ko azokoresha ububasha arekurirwa n'amategeko mu kwanka ingingo yose abakinguza amateka bofata yoza ihakana ayo masezerano. Hano nyine muri Amerika, Perezida Bush yahoze arongoye Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuri uno wa mungu yasohotse ibitaro vyo muri leta ya Maine. Inyuma yaho yaramaze iminsi ine avugwa. Aho ni nyuma yaho ku munsi wa gatatu atembeye akavunika igufa ryo kwizosi. Uwo mutama w'imyaka 91 akaba ariwe mu perezida ashaje kuruta abandi mu baperezida barongoye Leta Zunze Ubumwe za Amerika bakiriho. Abaganga bariko baramukurikirana bavuga ko yababaye cyane ariko ko atabwoba ubu ameze neza. Mu gihugu cha Yemen abantu bashika 43 nibo bishwe, abandi bashika ijana barakomereka mu bitero vyagabwe kuri uyu w'Imana n'abarebere b'abahuti mu gisagara kigira kabiri cha Aden mu meza heze. Abo barebere barigeze kurwana n'abasirikare ba leta ya yemewe n'amakungu kugira bigarurire icyo gisagara. Mu mezi ane arangiye, inteko zirongowe n'igihugu cya Arabia Saudite zaragavye ibitero by'indege mu ntumbero yo gushigikira Perezida Abd Rabu Mansur Hadi ubu akaba yaromotse yahungiye Iriyade muri Arabia Saudite. Abo barobere babahuti nibo bacanishijemo abanyemene mu mwaka uheze, bituma perezida w'ico gihugu ata aromoka. Nkuko ishyirahamwe mpuzamakungoni mu ndwi irangiye ribishikiriza, abasivile bashika ku 1,670 nibo bamaze guhitanwa n'ibitero by'indege n'ivyo hasi kuva mu kwezi kwa gatatu. Mu gihugu cy'Ubudage, chancelier Angela Merkel w'Ubudage yongeye kwanka guhebera ubugiriki igice c'ideni bufitiye icyo gihugu, ariko avuga ko leta arongoye igiye kuganira n'ubugiriki kugira ice ijya nino uburyo ubugiriki bugiye kuriha amadeni buheraniye icyo gihugu.
Reka dukenguruke Aurice ku makuru ajije kudushikiriza. Reka tugaruke ku makuru yo mu karere. Mu Burundi, mu ntara y'Igitega, iradio Ijwi rya Amerika yari yarungitse Fidelite ishatse aratubwira ingene mu muji wa Gitega bariko baritegurira amatora y'umukuru w'igihugu ategekanijwe kuri uyu munsi wa kabiri n'ingene amatora ya Mustanteri yagenze.
Abanyagihugu twaganiye twabasanze mu micungaro y'isoko iri ku murwa mukuru w'intara ya Gitega. Ikibazo twababajije ni kimwe kaba kijyanye n'ukugene biteguriye amatora y'umukuru w'igihugu. Izi nizo nyishu zatanzwe.
Woza gukora witeguriye amatora, umva wacabona ko batatwite Kurienez, jiwe bukeye nzotirangenda ukuri kwami ku matora.
Turatiteguriye neza, uvuga yuko aho bukera tuzinduka dushuje gutora.
Ndabiraba yiteguriye bamwe kuko menga ntiteguriye bose. Kari aba yiteguriye mugaje ni bazako nta yiteguriye.
Gen service y'amatora genzo bona bishike. Je gutegura nuko muri amatora azoshika mu nkayi nkayi njewe nkayitaba nk'abandi. Gen service y'amatora genzo bona bishike. Je gutegura nuko muri amatora azoshika mu nkayi nkayi njewe nkayitaba nk'abandi.
Je sinzosubira aho gutora ndeko aho twatora bavuye mu mbumba twose ro gukora iyi. Aho twogiye gutora baravuye murumva ntako ntwosubirayo. Hacho kwa tu gie gukora nye.
Neko nombo kuila te babuga ngo ni bikunda ngo amatora ngo hametse neza. Baho nyanza mabwiritwa shingi. Aje sinzo ja gutora.
Muri rusangi abo twaganiriye bose baremera ku Gitega harangwa amahoro n'umutekano.
Tubanye neza.
Nta kajagari twe tuhabona. Hametse neza.
Yabanye ngaho Gitega tubanye neza.
Tubanye neza gose twese turi bamwe kabisa.
Icegera cy'utwara sepi Igitega Habyarimana Rubin amenyesha ko imyiteguro y'amatora y'umukuru w'igihugu iri kwiragenda neza, aho akavuga kuno munsi bariko baragerageza gutwara ibikoresho bitandukanye ahasanzwe hazobera amatora. Ngo intumbero bafise ngo nuko ku munsi wa mbere mwijoro ahantu hose hazobera amatora hazorara ivyankenerwa vyose kugira ngo bukeye ku munsi nyezi na w'amatora isaha yo gutangurira ko ariyo isaha 12 z'agatondo yubahirizwe. Tukivuga ibijyanye n'amatora twamenyesha yuko kuno wa Mungu ariho haba amatora kwa Mustanteri b'amakomine ari mu ntara ya Gitega cyane cyane muri komine Gitega. Mustanteri Nahimana Valentin yahora asanzwe arongoye niyo komine niwe yasubiye gutorwa. Mu bibanza 17 vyavuye amatora yo kwa 2019 bigize inama manuzwa jambo ya komine, 10 muri byo ni vya CNDD FDD, 5 ni vya bigenga amizero y'abarundi, nayo muri 2 bisigaye kimwe n'ica iprone yo kwa konsiliya, ikindi naco ni ca Frode Bunyakuri. Mu gihe ryo Mustanteri ariko aratorwa, mwomenya yuko 5 bari batowe mu bigenga amizero y'abarundi batigeze bitaba ico gikorwa. Yamara userukira abo bigenga amizero y'abarundi ariwe Misigaro Ferdinand avuga ko batigeze baronswa ubutumire.
Yatorwa tatorwa twebwe ntibadutumiye. Harakime twa tuzi nukuvuga nti badukunda gisenga badutumire bane ko twanze cyangwa tuwuje nukuvuga tarakime tubiziko mu ncamake twe twumva yuko barutumira kanka bakaza kuvuga ko twanse ariko twababwiye neza ko twanse mugonti babonye ko twemeje cyangwa twanse gusa nti badutumiye.
Muri sepi Gitega Habyarimana Rubin yishura ko atabutumire bwatanzwe kuri buri muntu yamara ko bafatiye ku itangazo ryatanzwe n'umugwi Seni kuwe w'igihugu rikaba ryaciye ku radio. Araka avuga ati nikimenye yamenya ko iyo tangazo ryumvirijwe nuko abandi bose bitavye kiretse abo mu mizero y'abarundi. Ku mugwa mukuru wa Gitega Fidelite yishatse kubw'ijwi rya Amerika.
Mu
Mwari muzi ko mushobora kutungikira amafoto, amasanamu ya video, amajwi n'inyandiko ku matora yo mu Burundi mukoresheje telefone zanyu ngendanwa.
Reka da, ntabwo twari tubizi bigenda gute?
Ngo kuko igisata cijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda cyaye batekanirije.
Kagira inkuru.
Ubwa mbere naba ku rubuga ngurukana bumenyi ku ijwi rya Amerika. Hanyuma ufyonde ku ruhande rwo hejuru ahagana iburyo. Harakamenyetso k'umwami gato. Hanyuma uhitemwo akamenyetso kerekana kamera ugafyonde. Ufyonde aho ubona handitse fata video nshasha. Ufate amasanamu wifuza kurungika. Cyangwa ufyonde ku masanamu wabitse. Yahe izina kandi uvuge mu ncamake iyo nkuru yawe. Munyuma ufyonda ku kamenyetso kerekana kurungika. Ugasanga ku ruhande rwo hejuru ahagana iburyo. Ayo masanamu azocaja mu bubiko bwitwa amatora y'u Burundi. Koresha ubwo buryo nyene ku masanamu ya video, aya majwi n'inyandiko.
Oh, urakoze kudusobanurira.
Umunsi wa Mungu ibiganiro bihuza leta y'u Burundi n'imigambwe itavuga rumwe n'uri ku butegetsi ntivyabaye. Umunsi wa gatandatu ariko umushikiranganje w'intwaro yo hagati Edouard Nduwimana yari yasurukiye leta, yamejeje ko leta ihagaritse ibiganiro kubera urwandiko imwe mu migambwe iri mu biganiro yashize ko igikumu. Kuri uyu munsi wa Mungu rero abaserukira leta n'umugambwe uri ku butegetsi ntibaje mu biganiro. Mu migambwe itavuga rumwe na leta bo bari bahashitse. Alphonse Ndayikengukiye yaraganiye na Jeremy Nani aserukira mu Vima Arusha aratubwira ingene babifashe.
Ejo twari tugeze kwiga ikibazo cerekeye kirangamisi cy'amatora. Twari duhejeje kwiga kirangamisi cy'umutekano, hanyuma cerekeye umutekano muke. Hanyuma tugeze kuri ico kirangamisi cy'amatora, leta nabo bafadikanije harimo umugambo uri ku butegetsi. Baca bavuga ko hariho urupapuro abatavuga rumwe na leta baba barasinye, bavuga ko bagiye gushyiraho ico bise Conseil National de Transition. Hanyuma baca bavuga ngo iki kintu ngo ni ibandandizo gihirwa cy'ubutegetsi ngo ryari ryakozwe n'abatavuga rumwe na leta tariki 13/5/2015.
Uyu munsi rero ntibaje mwebwe ibyo bintu bya mwabifashe gute?
Kwebwe twaravuze kuveje tuti cyo kintu ntacyo cyo hagarikamo ibiganiro, nta mutekano gihungabanije. Baca bavuga ngo ntibasubira kujya mu biganiro mpaka tugiharirire ko. Baca bavuga ngo ntibashobora kuganira n'abantu bariko bategura hiriko ry'ubutegetsi. Hanyuma twe tuvuga tuti tubwire umuhuza turi ngaha dutere umuti w'ibibazo Burundi bufise. Aragerageza kubahamagara uwo munsi, ahamagara abo muri leta n'abo mugambo w'ubutegetsi baranka kumwitaba. Twebwe twabonye gusa ko ari kakagayo umukuru w'igihugu n'abo bari kumwe bama bagaya amakungu batigira bashaka ibiganiro, bashaka ahubwo bashireho inzego bashizeho ku nguvu tavuye mu matora arimwo bose. Nibyo twebwe tubona.
Jeremy, uyu munsi habaye amatora y'abasitanteri, habaye kandi ejo, kandi hategekajwe yuko hazoba hijya ejo kwa kabiri hazoba amatora y'umukuru w'igihugu. Mwebwe mbega mu gihe amatora y'igihugu amatora y'umukuru w'igihugu yoba mutarumvikana muri ibyo biganiro, murabandanya ibiganiro?
Twebwe tuzobandanya ibiganiro igihe cyose bizoba bikenewe, igihe cyose tuzohamagarwa, kuko twebwe dufite intumbero yo gukiza Burundi biciye mu biganiro. Ariko ibyo biganiro ntibyasubira kuba ko byagaragaye ko leta ishatse ibivemo ibanze ikora ikinamico y'amatora yayo. Icyo tuzoganira ko kizobanza gihinduke, kuko tuzobanza kuganira ukuntu aya matora y'ikinamico abanza gufutwa, yaba aya yaheze gize itariki 29 z'ukwa gatandatu n'aya azoba hirya y'ejo. Ikinamico y'amatora niyo izokiza imbere kubanza gufutwa, hama twiga ukuntu ikiringo cya gatatu cya nkuru mbiza kidahuye n'amategeko, kidahuye n'ibwirizwa nshingiro kivamwo Abarundi baheze batunganya amatora bose barimwo. Nicyo kintu duharirira ko mugabo twumva ko n'ibyo biganiro byoba bitabanje kwicarira ikibazo cyo gufuta ikinamico y'amatora atacyo byoba bimaze.
Mbega ikibazo cy'umutekano cyo mwacumvikanye kwiki?
ikibazo cy'umutekano twarasubiye turavuga yuko atamuntu ushobora kuvuga ikibazo cy'umutekano atavuze iki kiringo cya gatatu cya Petero nkuru nzi kidahuye n'ibwirizwa nshingiro cyakweze umutekano muke cyatumye ibihumbi amajana abiri by'impunzi bihunga cyatumye abantu bicwa bakeregwa nk'inyamaswa n'abari bajije kubakingira twavuze tuti tuzocicarira abo bose bafite ibigwanisho batabifite uburenganzira bavyakwe turavuga tuti turasabye inzego z'umutekano zikore zikingira abanyagihugu ntizikingira umuntu umwe turavuga tuti abo bakwe ibigwanisho zari imbonerakure turazi ko zifite ibigwanisho zivyakwe namba ubutegetsi buzi iyindi migambwe yoba ifise abasore bafite ibigwanisho abantu bafite ibigwanisho bavyakwe hanyuma habeho ukwizigirana kw'inzego zihejeje umutekano n'abanyagihugu gutyo dushobore gutunganya amatora meza.
None baca ico kibazo bacakirengwa ikibobo
ico kibazo nibaza ko nico banashaka kugira twari umwanya wose bo bavuga bati mushikira nganje ubutu w'intwara hagati mu gihugu yavuga ngo umutekano uriho mu gihugu cyose ngo ntangorane ngo ihari ngo kiretse ibyo abatavuga rumwe na leta bo bariko barategura byo kuhungabanya rimwe na rimwe akavuga kongera kivuguruza akavuga ngo igihugu kirategwa bivuye mu buraruko bw'igihugu akongera akavuga ngo umutekano ni wose yavuga ibintu bihushanye mugabe icyo twabonye nuko nabo barajwe ishinga nuko umutekano ugaruka mu gihugu cyose cyo twaragihurije ko twese turavuga tuti ku neza y'abarundi n'Uburundi umutekano ugomba kugaruka ibyo byose bituma uhungabana tubyicarire tubikemure urumva ko twatugeze ku cya kabiri cyerekeye kirangaminsi cy'amatora kubona aya matora ntawovuga ihungabana ry'umutekano atayavuze aya matora niyo yazanye injyane niyo agiye gutuma igihugu gisubira mu ntambara ubu mbona ko baciye bavuga ngo baravuyemo
reka ndagushimire umushinga ntaye Jeremy shimira urakoze cyane
yego murakoze cyane namwe
mu Rwanda indwara ya malaria irabandanya kwiyongera imwe mu mpamvu zitungwa kwa gatoke ngo nuko ikigo cy'igihugu cy'ubuzima gishinzwe ubuzima caguze imisegetera hanze y'igihugu idakwije ibyangombwa ubu no mu bice by'u Rwanda bitabarizwamo iyo ndwara ubisigaye ari kiza Eric bagira ubusa yaragendeye intara y'ubuserukazuba itaho ribarizwamo iyo ndwara kuraba uko ico kibazo cifashe
mu mwaka wa 2012 bisa n'ibitari ikibazo mu Rwanda ku ndwara ya malaria ikigo cy'igihugu cy'ubuzima RBC cyatangazaga ko cyari mu nzira yo kurandura Burundi indwara ya malaria zimwe mu ngamba zifashishwaga zirimo gukangurira rubanda kurara mu nziramo ibiteye umuti kwirinda ibizinga bya kuri indwara ya malaria n'ibindi nyuma y'uwo mwaka ibyakurikiye byo byaje bisubiza inyuma icyerekezo cy'u Rwanda mu kurwanya indwara ya malaria nk'ubu mu duce tutakunze kwibasirwa na malaria barayifata nk'icyorezo twibanze mu ntara y'uburengera zuba y'ubukonje itarakunze kurangwa na malaria mu murenge wa Rubavu kurenga urugo utabonye umurwayi wa malaria byaba ari bishya
muraho
yego
amakuru
apina urwayi
byatangiye bite
ni malaria kuva mu kwezi kwa kane ndarwara nkajya ku bitaro ngakira nagera hano ngongera ngarwara
biraterwa n'iki se
sinzi ikintu kibitera nsika abantu bose mwaka gace yari uko nubumvuye ku bitaro ejo nagiye mu gitondo bigera saa moya ndarabona imiti ndataha ubu nanone nazindutse ute nabigeze iyi saha ndavuga tereka nitere ndasubira yo hatuye kuko hari abantu benshi
impamvu abarwaye malaria mu burengerazuba batunga agatoki ni uko utagira inzitiramubu zifatwa nk'imwe mu nkingi ya mwamba mu kurwanya iyi ndwara ya malaria
nawe malaria yakugezeho
yangezeho nyine
biraterwa n'iki se murabona malaria iterwa n'iki
sitwamenyera ubuterwa n'iki imana niyibizi no sitwamenyera ubuterwa n'iki
ntabwo mushobora kuba mwishinja wenda kudatema ibihuru ibidendezi
n'uko ukora kugenda n'ukubona kidendezi
no kutarara mu nzitiramubu
nzitiramubu se ziri
ntazo mugira se
ko bavuga se ngo baraduha ndibaduhe
ntabwo mwazigurira se bimeze bityo kugira ngo mwikingire
nda amafaranga
kuri ubu hari abarembeye mu ngo zabo bitewe n'ubushobozi buke no kudasobanukirwa byimaze y'indwara ya malaria birasaba ubukangurambaga budasanzwe twasuye imiryango yo muri Rubavu benshi usanga baryamye inshurikirane mu ntoki uyu we twamusanze mu nzu na mugenzi we bombi babuze ayo bacira nayo bamira
mama urababara he
ubwo maguru kunja cyane nimutware gutera imisonga ubwo maguru kunja cyane
wafashwe ryari
warafashwe njya kwivuza banjira no mu bitaro
bwa mbere rafashwe
biroroha none byongeye kumvata
Bakujyane kwa muganga. Kugera mu bigo nderabuzima nabwo uburyo abarwayi babisobanura batamenyereye byarabatunguye. Twasohoreye mu kigo nderabuzima cya Murara umurenge wa Rubavu. Mu burengerazuba bw'u Rwanda ngo bakira byibura bari hejuru y'igihumbi ku kwezi bidasanzwe iwabo. Tariki ya 15 z'uku kwezi ikigo cy'igihugu cy'ubuzima RBC gisobanura ibibazo bifite aho bihuriye n'ubuzima. Abadepite ntibanyuzwe n'impamvu malaria yiyongera.
Ntabwo rero mwatubwira yuko ukwezi kwashize amezi abiri agashira atata agashira mutari mwabona yuko uburwayi burimo kuzamuka kandi ko n'imiti irimo gushira.
Urumva investment zagiyemo muri iyo malaria. Noneho ku ruhande rwacu uretse kwakira ayo mafaranga kugira ngo agurishwe na za musikere rimwe zimeze nazo zitari nziza rimwe zimeze atari nziza. Urumva ibyo ngibyo bitari interpelaga ababishinzwe yuko bashyiraho programme yo kuko babicunge bizajya bikurikirana ntibazagire igihe aba ihinduka icyorezo ngo bigire yize kumanuka irongere izamuka abantu batarabibona ubu se bari baragiye iki bari baragiye kwakira musikere gusa.
Ikigo cy'igihugu cy'ubuzima RBC gifatwa n'abadepite nk'ikitakiriho cyagerageje gutanga ibisobanuro bitigeze na gato binyura abadepite
ku bintu bya malaria no kuzamuka bimwe biri tekiniko cyane. Ariko wende cyo navuga nuko yizamuka rimwe na rimwe biragaragara ariko rimwe na rimwe ugasanga irimo irazamuka noneho byanjye muri ya quantification n'amafaranga ariyo kugura ya miti ugasanga ntabwo bihari kugira ngo ubashe kuba wasubiza icyo kibazo vuba vuba. Ariko nanone bikaba wenda byasubizwa na mekanizo zagomba kuba zihari imbere ibyo bitari byabaho aribyo utekereza bishobora kuba byagabanya icyo kibazo. Rimwe na rimwe hariho n'ibindi bidashobora guhindura mu by'ukuri niba koko ari ikibazo tekinikali gishobora gusobanurwa yuko malaria yiyongereye mu karere kubera guhinduka ry'ikirere bitandukanye n'ibyo twateganyije rimwe na rimwe kugira ngo respondinge kuri kubikumira hari ubwo bitinda cyangwa bikagorana kubera mikoro rimwe na rimwe ugasaba ugasanga byafashe intera.
Mu buryo bw'imibare ikigo cy'igihugu cy'ubuzima RBC kibarura miliyoni 12 z'amadolari y'Abanyamerika angana na miliyari 9 z'amafaranga y'u Rwanda cyatakaje mu nzitiramubu cyaguze hanze zitujuje ubuziranenge kizishyira mu baturage. Ni ingingo abadepite na n'ubu bataremeranyeho n'icyo kigo. RBC ivuga ko kugeza n'ubu gitegereje urubanza na ba rwiyemezamirimo bayigurishije izo nzitiramibu. Uretse izo nzitiramibu hari ayandi mamiliyari RBC barirwa ku miti yaguze itaragize ikimarira rubanda. Ariko bagira ubusa ijwi rya Amerika irubavu mu burengerazuba bw'u Rwanda.
Mu Rwanda umurwi w'igihugu wa basket wabigeme n'uwavore ku bagabo iri mu mahiganwa mpuzamakungu. Ni inkuru tugezwaho na Jean-Claude Munyandinda.
Mu mukino w'intoki wa basketball ikipe y'igihugu y'u Rwanda y'abakobwa batarengeje imyaka 16 yatashye amara amasa mu mikino ihuza amakipe ya Afurika Afrobasket yaberaga muri Madagascar. Mu itsinda aba bakobwa b'u Rwanda barimo hamwe na Mozambique, Tunisia, Angola ndetse na Mali batashye badakozemo kuko bakubiswe imikino yose kandi batsindwa bagaragaza ko urwego rwabo rw'imikinire rukiri hasi cyane. Umutoza w'ikipe Charles Mushumba atangaza ko abakinnyi be barushijwe ariko ngo n'umwanya mwiza wo gutinyuka ku buryo mu marushanwa yo mu bihe biri imbere bashobora kuzajya bihagararaho.
Iyo mukina ko matches zigenda zikinwa niko abana bagenda bamenyera gye numva ariko baragenda babona ko byose bishoboka. Ikintu bungutse nuko ikintu cya mbere nuko batangiye kubona ko byose bishoboka. Icya kabiri navuga bungutse buriya hari ushobora kuba yaraturutse iwabazi ko azi basket. Abana babonye ko hari byinshi bakeneye gukora kandi natwe abatoza bikatugaragara ko hari byinshi dukeneye kubaha. Ubwo rero igikurikiraho ni ukugenda tugakosora tugashyiramo imbaraga kuri kote y'abana. No mu kiganiro nakoranye nabo nababwiraga ko icyari ari intangiriro yawe ya basket.
Bamwe mu bakinnyi b'ikipe y'igihugu y'u Rwanda baravuga amasomo bunguke muri rushanwa bari bitabiriye ku nshuro ya mbere.
Nge nyine nk'umukinnyi warebye match zose abagenzi banjye bagiye bakina icyo nabashe gukuramo nuko nyine nukwigira icyizere ukabasha kwinjira mu gihe uri gukina ndetse ukabasha no kumenya kudonda. Hari byinshi nasanze ntazi nkurikije uko bagenzi banjye bagiye bakina. Ibyo byose nyine nzagenda mbikosora utanze akine neza. barinjira cyane kandi bagira dribble zikomeye nyine bagaproteja bare cyane nyine twega tugira dribble ko ntagikomeye ukurikije niya z'abandi na ntuza na speed
rwose barandusha cyane bandusha dribble bandusha gukomera ku mupira cyane ndetse banagerageza kwinjira kudunda bakinjira no kureba abakinnyi babo neza uko bameze ubundi tugitangira numvaga mfite ubwoba tugikina match ya mbere twaranatsinzwe cyane kubera ubwoba twari tubimenyereye ya kabiri nayo nyine ako twazamutseho ntago ari nk'ubwo twatangiraga njye ngiye gushakisha ukuntu nanjye nabasha kuba umumeneze mwiza ukomera kuri banki
okay, njye isomo maze gukuramo ni kwitangira ekipe ukamenya ngo bayi nimba uyibonye ku gakanya gato uyibonye ugomba nyine kugira icyo ukoresha gifatika ikindi nyine twebwe nyine nka ekipe dukeneye gushaka igihaha kuko ntabwo twirukanka bihagije urebye akenshi bagiye badutsinda amakontra atake no kwiyaneriva vuba ubwo rero twebwe nka ekipe icyo twavanyemo ni uko match irangira iyo arbitre yasifuye filime ryanyu
muri ino mikino twakinnye buri match yose yabaga ifite ikintu cyihariye ukurikije n'uko twakinnye kuri match ya mbere n'ubwo twatsinzwe cyane twagiye twimprovinga bisobanuye ko natwe hari n'ubwo twatsinzwe we didn't give up kandi uko twatangiye tukina turi faible hari ikintu tugenda twiga muri buri match n'ubwo dutsindwa mu manota dutsinda technique nshyashya kuri njyewe ndakeka nidukomeza gukina twitwara neza twumvira ibyo abakoresha batubwira tuzagira aho twigeza
yari Claude Munyandinda i Kigali
nshuti mwese mwateze amatwi mu kanya turasoza ibiganiro byacu byo gukura isaha ariko imbere yaho reka mugenzi wacu Aloyizi agaruke ku ncamake y'amakuru yari yadushikirije mu kanya
mu Burundi umushikiranganji Emenyamitwe ajejwe imigenderanire n'andi makungu amenyesha ko inyinga bahoze barongoye igihugu bafashe yo kuva mu matora y'umukuru w'igihugu ataco bizokonona mu matora yo kuri wa 2021 mu kakaro 2015 naho kubijanye n'ibiganiro biheruka guhagarikwa ati nta gutivyizigiro ati n'inyuma y'amatora ibiganiro bizobandanya mu gihugu cya Leta Zunze za Amerika inama mpuzamakungu ONI kuri wa mbere niho itora itegeko ry'amasezerano ku bijyanye n'ibigwanisha uruho nyanganda aheruka gusinywa ibihugu byose ntayigahezwa muri ONI biriteguye kugemeza aho bibaye uko mu gihe Perezida Obama yarungitse mu nama nkenguzamateka kuri wa mungu y'amasezerano aheruka gusinywa hagati ya Irani na Leta Zunze za Amerika bari kumwe n'ibihundi bihugu rutura kubijyanye no kubuza igihugu cya Iran gukora ibigwanisho ruhonya nganda. Perezida George Walter Bush yahoze arongoye Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuri no wa mungu niho yasohotse ibitaro byo muri leta ya Maine inyuma yaho yaramaze imisine avugwa aho ni nyuma yaho ku munsi wa gatatu atembeye akavunika igufa cyo kwizosi abaganga bariko baramukurikirana bavuga ko yababaye cyane ariko ko atabwoba ubu ameze neza mu gihugu cya Yemen abantu bashika 43 nibo bishwe abandi bashika 100 barakomereka mu bitero byagabwe kuri uyu mana
kimwe n'umukuri radio ijwi rya Amerika ibiganiro byo kuri isaha twari tabateguye bigaruke ngaha ariko reka tubatumire kubandanya mwumviriza ijwi rya Amerika murakoze gutega amatwi
been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.